Bandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri kumwe twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze mu makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana Ninahazwe. Ingingo nkuru nkuru ziyagize. Abarundi barenga ijana bari mu bari barahungiye mu gihugu cy'u Rwanda batahutse uno munsi kuwa kabiri mu gihugu cy'abibarutse.
Umutima wanjye ndanezerewe pe, ndanezerewe rwose ko ngiye gusubira kubonana n'umuryango ngiye mu gihugu cyambyaye. Ngiye kuraba ababyeyi nsubire mu rugo nongere mfata isuka mpinge.
Uyu ni umwe mu barundi batahutse nyuma y'imyaka irenga itanu bari bamaze mu buhungiro mu gihugu cy'u Rwanda. Ishyirahamwe gakondo rihurikiye mu bwoko bw'abanyamurenge hirya no hino ku isi risaba ONU kugira ico ikora vuba bwangu ku bwicanyi buriko bukorerwa abanyamurenge mu ntara ya Kivu iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Chad abantu batatu bapfiriye mu myerekano y'abasaba ko hajaho ubutegetsi bwa gisivili. Kumurwa mukuru wa Somalia i Mogadishu bwo babugutana mu mitwe hagati inteko zijeje umutekano ziciyemo ibice bwatumye abanyagihugu batari bake bata ivyabo barahunga. Aya makuru yose duciye ku masonga turayarambura mu kanya isase mu bagufi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahe ikaza makuru yacu turahera kuyagezweho ijyanye no kwisaha ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch ryagiriza leta ya Israel ivangura ishingiye ku rukoba apartheid kwanye Palestina. Inkuru tubaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Icegeranyo cy'ubushakashatsi bwa Human Rights gifite impapuro 213 kivuga ko Isirayeli ishyira abayahudi hejuru kandi ikandamiza ku bushake abanyapalestina bo mu ntara zabo yigaruriye arizo Cisjordania, Gaza na Yeruzalemu y'Uburasirazuba n'abaturage bayo bwite b'Abarabu, ni ukuvuga abakomoka ku banyapalestina bagumye ku butaka bwa Isirayeli kuva ikivuka mu 1948. Kuri ibyo hiyongeraho kubaka za koloni z'abayahudi ku butaka bwa Palestina n'ibikorwa bya Isirayeli byo gutesha agaciro ka kiremwa muntu abaturage bayo b'Abarabu n'abanyapalestina. Ibi ni byo Human Rights Watch iheraho ivuga ko Isirayeli ifite politiki ya apartheid. Isobanura ariko ko yibanze ku gisobanuro kiri jambo cyo mu rwego rw'amategeko, ntabwo ibigereranya na apartheid yahozeho muri Afurika y'Epfo. Irasaba umuryango w'abibumbye gushyiraho komisiyo mpuzamahanga yo gukora nketi muri Isirayeli no mu ntara za Palestina yigaruriye. Palestina yishimiye iki cyegeranyo naho Isirayeli yacyamaganiye kure. Ni ubwa mbere na mbere mu mateka umuryango mpuzamahanga ukomeye nka Human Rights Watch ufite icyicaro gikuru New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukoresheje ijambo riremereye rya apartheid ku banyapalestina.
Thomas Kamirindi urakenuye. Ku mugabane wa Afrika inteko za Eritrea ziriwe zirasahura zongera zizibira imfashanyo z'ibifungurwa kwa nyagihugu wo mu ntara ya Tigre. Fidel Niyongabo harakomeza nino nkuru.
Ibyo biriko bituma haba impungenge ko abantu bashobora gupfa bahitanywe n'inzara mu gihingwano muri iyo ntara igiye kumara amezi indwi. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Ethiopia Abiy Ahmed yarungitse inteko mu ntara ya Tigre mu kwezi kw'icumi na rimwe mwaka uheze w'2020 gufata no kwaka ibigwanisho abayobozi b'umugambwe wayobora iyo ntara Tigre People's Liberation Front TPLF mfunyapfunyo. Uwo mugambwe wigeze kuba uyoboye politike y'igihugu. Yamara uko ingwano mu ntara ya Tigre yagiye ibandanya abategetsi b'ibihugu byo ku isi bateye bagira impungenge ku ngaruka zayo ku banyagihugu hamwe n'uruhara rw'inteko za Eritrea mu gutuma ibintu byunyuka muri iyo ntara. Inteko za Eritrea zivuga ko ku itariki 23 y'uku kwezi kwa kane zategetse abakozi b'amashyirahamwe y'abagira neza bari ko batanga imfashanyo kuva mu bice bitari bike by'intara ya Tigre harimo ibice bya Samare na Gijet biri mu bumanuko bw'umugwa mukuru w'iyo ntara Makele. Ibyo byarashabuje abo bakozi kubera batashoboye gutanga ifashanyo muri iyo ntara. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yaremeye uruhara rw'inteko za Eritrea mu ntara ya Tigre mu mpera z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Yamara yatangaje ko bavuye muri iyo ntara gatoyi inyuma yaho. Umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru wa Eritrea, Yemane Gebremeskel, yarahakanye ku munsi wa kabiri ivyagirizo vy'uko inteko z'igihugu ciwe zazibiye imfashanyo. Avuga ko igihugu ciwe kidashobora kuzibira imfashanyo zigenewe abanyagihugu canke kuzisahura.
Tuve muri Eritrea tuza muri Burkina Faso abantu bane barimo abanyaburayi batatu banyurujwe nyuma baza kwicirwa mu burasirazuba bw'ico gihugu. Thomas Kamirindi aragarutse.
Babiri muri aba bantu bane bakomokaga muri Espagne, undi yari uwo mu gihugu cya Irlande, bakoreraga umuryango uharanira uburenganzira bw'ibidukikije. Wa kane ni umusirikari wa Burkina Faso. Bashimuswe bari mu kazi ko kurwanya abarushimusi, baherekejwe n'abasirikari, abarinda amashyamba n'abanyamakuru barimo n'abazungu. Baguye mu gice cy'abantu bitwaje intwaro muri pariki y'igihugu ya mbere mu bunini yitwa Ari. Mu mirwano yabaye abandi bantu batatu bakomeretse. Kugeza ubu abateze iki gico ntibaramenyekana. Abasirikari bo bavuga ko batezwe n'abaterabwoba b'abajihadist. Burkina Faso imaze igihe ihanganye n'imitwe y'abajihadist ishamikiye kuri Al-Qaeda n'umutwe wa leta ya Kiisilamu. Uburasirazuba bwayo nicyo gice ibitero bikunze kubamo cyane cyane, bimaze guhitana abaturage ibihumbi n'ibihumbi no kwirukana mu byabo abandi barenga miliyoni. Iyi mitwe kandi ikunda gushimuta abanyamahanga bakomoka mu bihugu bikize, igasaba ingurane z'amamiliyoni y'amadolari kugira ngo ibarekure.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yacu tuyabandanirize muri Somalia, ahaba ku murwa mukuru Mogadishu bahunze kubera ubwoba bwo gutana mu mitwe hagati y'inteko zijeje umutekano ziciyemo ibice z'ibi bakabona ko bishobora kubandanya. Fide Nyongabo nivyo agarutse kutubwira.
Izo nteko ziciyemo ibice bifatiye ku matati yerekeye ingingo y'ukongereza ikiringo cya perezida. Inteko za leta zarasatse radio yigenga Mustakbal Media zirafata ibikoresho byayo. Umuyobozi wayo Ahmed Isse Gutale atangaza ko basabye izo nteko kubasubiza ibikoresho byabo hamwe no kudasubira kubafata nabi. Inteko zishyigikiye abatavuga rumwe na leta zigenzura muri iki gihe ibice bimwe by'umurwa mukuru Mogadishu. Inteko zishyigikiye leta n'izishyigikiye abatavuga rumwe nayo zaratanye mu mitwe mu mpera zindwi irangiye. Ibyo bikaba byaravyuye ubwoba ko abagwanyi ba Ashabab bashobora kuhabonera karyo. Mu ntango zo kukwezi inama nshingamateka ishami ry'abadepite batoye kongereza imyaka ine ikiringo cya perezida Mohamed Abdullahi Mohamed yamara ishami rya sena ryari yamirije iyo ngingo mu byatumye uruhagarara ruhari muri iki gihe rwaduka. Ingingo y'ikongereza ikiringo cya perezida yarashabuje kandi abatanga imfashanyo b'abanyamahanga bari bashyigikiye leta ya Mohamed Abdullahi Mohamed mu kigoro ko kugarukana umutekano mu gihugu cyasinzikajwe n'ingwano kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na rimwe. Uruhagarara rwa politiki ruhari muri iki gihe muri Somalia ruriko rwibagiza urugamba rwo kurwanya umugumuko w'umugwi Al-Shabab wahitanye abasivili ibihumbi n'ibihumbi mu myaka cumi n'ibiri irangiye.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose agezweho hirya no hino ku isi baduteguriye bakaba baje kudushikiriza yose. Ndayibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mu kanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho utwaye ishami rya Onigita impunzi ku isi HCR yaherekeje uno munsi impunzi z'Abarundi zatahutse kuri uno wa kabiri zivuye mu gihugu cy'u Rwanda. Filippo Grandi yashikirije ko ari mu ntumbero yo kwerekana ko HCR ishigikiye ico gikorwa c'impunzi zitahuka. Yasabye leta y'u Burundi gukingira umutekano w'abahungutse bose. Ku ruhande rw'u Burundi, abahungutse bakiriwe n'umushikiranganji w'intara yo hagati mu gihugu ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugabura ivyo bihugu bibiri. Ijwi rya Amerika ryari ryaharungitse mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru akorera i Kigali mu Rwanda.
Ndumva nezerewe cyane, ngiye mu gihugu cyanje, gihugu cyawe n'umubyeyi nari imbere nabanje.
Uyu mugabo afise abana batatu imbere yiwe n'uwafashe ukuboko, afise isakoshi nini mu mugongo n'iyindi ntoya mu ntoke, zose zirimo ibintu vyiwe. Afise kandi n'igipapuro c'ishyamwe mpuzamakungu HCR mu ntoke nkamurekare ngane. Ari ku murongo w'abandi Barundi barenga ijana batahutse bavuye mu Rwanda kuri uyu wa kabiri.
akanyamuneza nikose kuko ariko arabona idarapo ry'u Burundi imbere yiwe igihugu yaramaze imyaka 5 adakubita ijisho
yuje no muvyeyi giye rero kura muvyeyi urumva ko ufite umunezero kandi nijishimo zishusuye gukurikiza karanga k'umuvyeyi wawe
we nabo bari kumwe naho batahutse ikibazo kibarajishinga nuko bokingirwa umutekano bamaze gushika mu mihana yabo
umutekano tuyizeye neza ko uhari kuko ukurikije amadiskuru twikumva y'umukuru w'igihugu urikubona ko abanyotewe kuzamo amahoro mu gihugu cyacu yo bamwe dushaka gusubira mu gihugu
ntashemeze neza kuko mbona abandi bariko barataha ya n'ukuri nta mpungenge fite kuko urabona n'ubukwe mu bundi buryo uri mu bukura ryoheba
umutima wanje ndanezerewe rwose ko ngiye gusubira kubonana n'umuryango ngiye mu gihugu cyambyaye ngiye kuraba ababyinsubire mu rugo nongere mfatise kampinge
ndumva nishimye numuhira bambwa ati umutekano ni wose ahubwo hungu kugira vuba vuba mukayanzu kubera nishimye ngeze mu gihugu cy'amavukiro
iki ni gice ca mbere catanguriye abandi barenga igihumbi bitegekanijwe ko bazotahuka muri iyi ndwi aba baherekejwe n'ubutwari ishyamwe mpuzamakungu HCR ku rwego rw'isi ari mu rugendo yatanguriye mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku ndwi iheze akarubandaniriza mu Rwanda ndetse akaba ubu naho agiye mu Burundi Filipo Grandi ahamagarira u Burundi gukingira umutekano w'abahungutse bose arababazwa n'uko imfungurwa z'impunzi zagabanutse ku bice birenga 60% mu Rwanda agatinya ko harabo hava bataha kubera inzara
avec le nouveau gouvernement nous avons un dialogue constructif
ati mu Burundi hari ubutegetsi bushasha dufitanye imigenderanire n'ibiganiro byiza niyo ngiye nzoganira na perezida w'igihugu nsubire nibutse ko ikibazo c'abahunguka co kwitabwaho neza kugira ngo abahungutse bakingirwe umutekano basubire mu buzi abana basubire kwiga baronke ico barya naho baba nayo ko kibazo c'imfungurwa zagabanutse n'ukurikira turajishinga kuko birababaje ariko tuguma tuvugana n'ababijejwe nka PAM n'abandi bagira neza kugira ngo indya zisubire kuboneka turatinya ko wava haba n'abahitamo gutaha kubera ico kibazo gusa twibaza tudakekeranya ko igituma bataha ari uko bumva batekaniwe iwabo kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze impunzi z'abarundi zitanguye gutahuka ku mugaragaro zivuye mu Rwanda abarenga 2023 baramaze gutahuka hitezwe ko uyu mwaka uzohera abarenga 440 bahungutse ico bikoze umutekano w'abatarashaka guhunguka canke abasaba ubuhungiro uzoguma ukingiwe nk'uko vyemezwa na Olivier Kayumba umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo kwitaho ibiza bujejwe impunzi mu Rwanda kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika
waba afite ikibazo cyo guhunga amarembo y'u Rwanda arafunguye nta kibazo dufite kugeza uyu munsi ntabwo tufunga nubwo imipaka ibifunze ariko iyo umuntu afite impamvu ituma ahunga turamwakira abarundi nibo bafata icyemezo bonyine b'impunzi niba bifuza gutaha amarembo arafunguye yo gutaha niba bifuza kuguma mu Rwanda nabyo turakomeza tubakire tubiteho
ku mupaka wa Gasenyi Nemba aho izo mpunzi zaciye zakiriwe n'umushikiranganji w'intwaro ya gati mu gihugu mu Burundi Gervais Ndirakobuca
ibyo na Gareza y'u Burundi umushikiranganji etambye yitaho turakiriye mwese bene wacu mwari mwaho mu gihugu cyanyu tubakiriye mu gihugu cyanyu cy'u Burundi igihugu cy'amata n'ubuki abakiriye nimuze muri isange isange ni wanyu abakunda kandi biteze kubakira no kubereka ingabo n'imigambi ya leta mbiri leta ngozi karibu
ku mwaka uheze nk'ubu u Rwanda rwarimwo impunzi z'abarundi zirenga 172 ubu hasigaye abarenga gato 53 mu ikambi ya Mahama niho hatahutse benshi kuko hasigayeyo abarenga gato 442 Je Clavier Niyonkuru ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugaba u Rwanda n'u Burundi ku bw'ijwi ry'Amerika
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye turabandanye n'amakuru avugezweho mu karere k'ibiyaga bigari ishyamwe gakondo riwurikiye mu bwoko bwa nyamurenge hirya no hino ku isi ryandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres rimusaba kugira icyo akora kandi bidatevye ku bwicanyi buriko bukorerwa abanyamurenge bo mu ntara ya Kivu y'Epfo mu Republika Demokarasi ya Congo. Ako gace tuributsa ko kamaze iminsi kaberamwo imvururu zimaze kuvana mu vyago abarenga 4,000. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma amaze kuvugana na Adele Akibasumba atwara umuryango w'abanyamurenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabanje kumubaza uko imurenge ubu bihagaze.
Kuri ubu ngubu imihana imaze gusenyuka yose ni 35 irenga. Abantu bose bari batuye kariya karere ka teritwari y'Uvira kuva igahororo igatobwe mu Rurambo hose nta munyamurenge n'umwe ukibazo muri ako karere. Bose babaye impunzi bari ahantu iremera iriya kubwigira. Tumaze kwakira hafi umubare w'abantu barenga 3,000 birimo abagore n'abana bose bahunze bavuye muri kariya karere. Mbese kasigaye gutyo n'imihana yose yatwitswe, inka zabo zose, amatungo yabo yose bari bafite yose yahiye.
3,000 by'impunzi n'abandi bakiza, ni ukuvuga ngo ibyo bitero uvuze barabigaba bigamije kwirukana abanyamurenge hariya cyangwa ni imitwe irwana noneho abanyamurenge bakabifatirwamo hagati?
Oya, zatangiye kuva mu mwaka wa 2017. Iyi ntambara rero yose niyo ngo gukura abanyamurenge muri Congo ngo babajane iwabo mu Rwanda. Mbese umuntu wese w'umunyamurenge w'umututsi utuye muri Kivu y'Amajyepfo w'umututsi wese ngo ntabwo afite gutura hariya muri Congo, kubera yuko bumva ko tutari abaho, ahubwo turi Abanyarwanda, turi Abatutsi, kandi Kongo itagira Abatutsi itazana batunga.
Si ubwa mbere mwandikira umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, kuko umwaka ushize mwaramwandikiye byari kuri icyo kibazo mumwandikira. Icyo gihe yabasubije iki?
Kugeza n'ubu ntacyo baradusubiza, ahubwo ibintu byakomeje kuba nabi kurushaho. Birasa nk'aho batumva ikibazo. Impamvu ntekereza ni ukubera yuko bumva ko ari intambara y'amoko, bakumva ko Abanyamurenge nabo bagwana. Ariko mu by'ukuri Abanyamurenge ntabwo bagwana. None se ugiye kugwana wogwana ukagwana n'amoko ane uwo bishobora? Ahubwo twebwe baratugambaniye, barabirebera, ntacyo basubiza, ntabwo bumva ikibazo. Ni nayo mpamvu tugeze ahangaha, aha karere kose kose gasenyuka, abantu bose bakava impunzi. Aho bagwaniye hose nta musirikare, nta monike, nta monosko ubona iza gutabara abantu cyangwa ngo irase n'isansu rimwe rishaka gupoteza abaturage.
Mu gusoza kandi mu magambo make, icyo mwanditse musaba umuryango w'abibumbye, murashaka ko babamarira iki?
Hariya hasenyutse, ariko dufite abantu benshi. Izo 3,000 bigeze hariya bari mu ikanisa, barafungiranye ahantu, nta mazi, nta biryo, nta buvuzi, ta protection ntabwo tuyizeye. Njewe ndi umucikacumu wa Gatumba, ndibuka neza igihe twahunze dusanga Monique Burundi yadushiriye amashitingi. Ariko ibyabaye mwese mwarabibonye, habaye massacre, ni genocide. Hariya rero turimo kubona yuko abantu bashobora kwicwa umwanya uwo ari wo wese, kubera yuko ta protection yaba iva ku gihugu, yaba iva kuri MONUSCO. Rero turimo kubabwira kandi, kuko n'ubundi nta bandi twotakira, nibo dutakira.
Naho biriya bihugu bindi mwahaye kopi abakuru b'ibihugu, hari icyo mubasaba cyangwa mubatezeho?
Perezida w'igihugu cacu n'ubundi niwe mubyeyi wacu, tuzakomeza tumutakire. Nubwo ahari amaze igihe kino cyose atatwumva, twakopinze ubu abandi bayobozi mu Rwanda, muri Bugande, Burundi, bariya bose ni abantu bari impliki mu kibazo cy'iwacu. Ni abantu bakizi, bagisobanukiwe, bakagomba gufatikanya na ONU, bagafatikanya no perezida w'igihugu cyacu kugira ngo badushakire amahoro mu Rwanda. Bazi ikintu cyo guhembera urwango bikurikiranye n'amoko y'umuntu, ibintu za genocide z'abatutsi, bakagomba kuzumva. Ese never again ni mu Rwanda gusa? Ntabwo bari kubona ko birimo kubera muri Congo? Ibo ntibotabara, ibo ntacyo bavuga, ntacyo bobwira gitsegeti. Mu Buganda iho ibibazo ntizahabaye, mu Burundi ibyo bibazo ntizahabaye. Bo never again ni iwabo gusa, ntawe barakomeza barebere iz'abanyamurenge. Twebwe dushire mu Burundi, dufite Red Tabara niyo irimo kutwica, irimo gufatikanya na Mai Mai, Turaziriki n'Abarundi. Rero niyo mpamvu turimo gutabariza ibihugu byose, dufite icyo zokora kugira ngo barenganure buno bwoko bw'abanyamurenge.
Adele Kibasumba umukuru umuryango w'abanyamurenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze cyane kuvugana n'ijwi rya Amerika kandi mukomere.
Urakoze cyane kumwe mwanya Jeffrey.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twerekeze ubonaho mu gihugu cy'u Rwanda, abanyagihugu bamwe bamwe mu karere ka Burera turi mu majyaruguru y'u Rwanda basanga kuba ihoteli yitwa Burera Beach Resort Hotel yegukira akarere ka Burera yaruzuye ariko itaratangura gukora ari igihombo kinini kuri bo no kuri leta. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika basiguye ko batumva ingene akarere gashira amafaranga ku gikorwa nk'iki kikamara imyaka 5 kitavyazwa umusaruro, kandi hari ibindi bikorwa remezo babona bikenewe muri ako karere byari gushigwamo ayo mafaranga bikagira ico bikoze. Jean Baptiste Ndabananiye atugira ibindi kuri no nkuru.
Jean Dodieu Mwiseneza na Divine Niyonsenga batuye mu murenge wa Kinyababa bagaragaza ko abaturage batumva impamvu akarere kashuye amafaranga mu kubaka iyo hoteli itabyazwa umusaruro, kandi hari ibindi bikorwa bavuga ko ayo mafaranga yari gukoreshwamo.
Abantu babasaza n'abakecuru batakija mu mirimo ngo babe babasha gukora, bagakwiye kubifashisha bo bari muri ibyo byiciro birimo abadafashwa, cyangwa bakaba bakubaka amashuri y'incuke abana bacu bakiga.
Ahubwo twebwe tujya twibaza nk'abaturage, arana amafaranga y'akarere yakagombye gukora ibikorwa remezo rusange, akubaka amaposte de sante, akubaka amashuri ho muri aka kagari ka Kaganda nta shuri ry'abana ririmo b'incuke. Ubwo rero nk'ayo mafaranga muri rusange twagombye kuyagabagabanya wenda nk'utugari cyangwa se imirenge amashuri y'incuke akaboneka, ariko ntayo bon ntabo nguzi ariko na faranga ngereranyije uko byagenda kose ari afaranga yubatse hariya byibuze buri kagari kakagombye kubonamo ishuri ry'incuke mu karere ka Burera.
Akarere ka Burera gafite utugari 69. Mwisereza avuga ko abaturage batababajwe no kuba akarere ka Burera karubatse iyo hoteli. Avuga ko iyo hoteli ari umutungo ukomeye cyane ku baturage begeranye nayo nk'abo mu mirenge ya Kinyababa, Cyanika, Rugarama n'uwakagogo iyo hoteli yubatsemo. Mwiseneza avuga ko ahubwo ikibabaza abaturage ari ukuyubaka ikamara imyaka 5 yose idakora. Telesifore Kamana nawe atuye muri Kinyababa arasobanura ko kuri iyi hoteli itarafungura ari igihombo kuri leta no ku baturage.
Iyi hoteli yakagombye kuba yinjiriza akarere, yakagombye kuba yinjiza n'imisoro. Ubundi hano dutuye ku kiyaga cya Burera harimo amafi mato bita indagara, bakagombye rero kuba iri hoteli itugurira umusaruro ukomotse mu kiyaga. Dukora ubucuruzi bw'indagara, abarubyi bararoba tukarangura nabo, noneho tubere gucuruza mu masoko. Umusaruro dusanzwe tugurisha ariko ahanini kunze kudindira isoko rikaba rikeya, ariko iyo hoteli ikoze isoko rya kwiyongera birumvikana.
Mwiseneza nawe arashimangira igihombo bafite nk'abaturage bitewe no kuri iyo hoteli itaratangira gukora.
Inaha Kaganda duhinga ibishimbo, ibitoki, Rutovu naho bahinga ibirayi ndetse na Butaro. Buraba baramutse bafunguye twabona isoko, ikindi twahabona imirimo. Ndyakazi nzakabona kuko akazi kameza abona yo nzagemura ibitoki, nzagemura ibishimbo. No gutayigura byose ariko yatugabanyiriza imibare y'ibyo duhonitse. Ngeje nyine mpunitse imifuta ari munsi y'itandatu kandi niyejereje. Ubwo urumva kuba nyibitse ni igihombo. Ntegereje isoko ntawe nagwisha imyaka ikiri hasi.
Kaganda na Rutovu Mwiseneza avuze ni utugari two mu murenge wa Kinyababa mu gihe Butaro ari umwe mu mirenge igize akarere ka Burera. Asoje avuga ko ategereje isoko ry'ibishyimbo ahunitse. Iryo soko ni ihoteli ya Burera. Mwiseneza yongera ko ubuyobozi bw'akarere bubizeza ko iyi hoteli nifungura izababera isoko ry'imyaka yabo nubwo batazi igihe izafungurira. Ikiro cy'ibishyimbo kigurwa amafaranga akabakaba 400 nk'uko Mwiseneza abivuga. Yongeraho ko abahinzi bizeye ko iyi hoteli nitangira gukora izabagurira ibishyimbo ku mafaranga adaciye munsi ya 600. Yihereyeho Niyonsenga arasobanura ko kuri isoko ry'imyaka ari ikibazo gikaze cyane iwabo.
Ibigori mfite nk'ibiro nka 50. Wabihande ko buri wese aba afite ibyo ziga, nzabirya njyewe ndayangije yonyine, si ubwo yabirya ikabiranyuza. Nta kana kamwe gusa. Ubwo tuhura n'ikibazo cyo kugira ngo binundwe, akaba igihe bidupfiriye ubusa tukaba twanabimena.
Hari ibyo
binundwe, utumungu. Nubu aho tubisaruriye inundwe yarangije kubifata byatangiye kubifu.
None uzabimena?
None wabimaze iki? Hari abamena nka toni kubera babuze iyo babishyira, barahari.
Bangahuze?
Nka batatu.
Niyonsenga avuga ko ibyo biro 50 yarishoyeho amafaranga ari mu 2020, ariko ko bijyanye ku isoko ataramuramo amafaranga arenze 300 amaze gukuramo ay'urugendo. Iyo hoteli yuzuye mu mwaka wa 2016. Byari gitezwe ko iyi hoteli yari gutwara amafaranga y'u Rwanda agera kuri 500,000. Kugeza ubu hari ibibazo bitarasubizwa. Bimwe muri byo ni iby'abaturage bibaza igihe nyacyo iyi hoteli izatangirira gukora, amafaranga yatwaye, ingano yayo n'umubare w'abantu izajya yakira kuva icyo gihe cyose yuzuriye, no kumenya niba akarere ka Burera karubatse iyi hoteli kabanje gukora inyigo ihamye. Bivuga ko uturere tutemerewe gukora ubucuruzi bityo ko akarere ka Burera kazayegurira arikorera. Ijwi rya Amerika ryagerageje ku munsi w'ejo guhamagara Madamu Marie Chantal Wanyirigira uyobora akarere ka Burera kugira ngo rimubaze ibyo bibazo, atubwira ko ahuze ko ahubwo twamuhamagara ku mugoroba. Ku mugoroba twaramuhamagaye ntiyitaba. Turakomeza kugerageza kumushaka, nituvugana tuzabibagezaho mu makuru yacu ataha. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi rya Amerika i Burera mu Majyaruguru.
Tuve mu Rwanda tuja mu Burundi, aho abakukuruke bo mu ntara ya Gitega basaba ishyirahamwe rya leta rishinzwe guteganiriza kazoza abakozi b'INSS mu mpunyapfunyo gukorana n'abatware bo ku mitumba itandukanye mu gukora rusansuma rwabo. Abo bakukuruke basigura ko abatari bake muri bo bibagora gushika ku biro by'amakomune iyo rusansuma ibera ko bivanye n'ingwara ziturutse ku busaza bamwe n'abandi bagendana. Ino nkuru w'Ijwi rya Amerika ateguye yifashije abanywanyi bayo mu gihugu cy'u Burundi, Twasomegwa na Desire Hatungimana akoresha Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Bamwe muri abo bakukuruke baronka agahembo kabo mu ishyirahamwe rya leta ritekaneza kazoza bageze mu zabukuru ya NSS mu mfunyapfunyo y'Igifaransa, bavuga ko iyo hageze kugenda kwisansumisha ko bakiriho baruha cyane. Umwe muri abo bageze mu zabukuru yemeza ko abatari bake muri bo bakunda gufatwa n'indwara zifatira mu busaza, bigatuma bitaborohera kwiyunguruza bajya ku birometero byinshi. Ni mu gihe iyo hageze igihe cy'urusasuma rubuka umwaka utashe, umukukuruke ubwiwe ategerezwa kuja kwisasumisha ku bakozi batumwa na UNICEF aho babaje ku mugwa mukuru w'ikomine. Abakukuruke basaba ishyirahamwe UNICEF kuborohereza mu gukorana n'abakuru b'imitumba, akaba aribo baza kwemeza ko iyo canke uriya akiriho canke yitavye Imana.
Umuyobozi mukuru canke ujejwe INSS mu ntara yoraba ukuntu igikorwa ca rusansuma gikorwa, bakizigira abatware bo ku mutumba kugira ngo bamenyeshe bati naka canke naka aracari umuntu azungurirwa kubera ubuzima, ko bamusaba ko aja kwisansumisha ku ikomine canke kuri INSS. Mwumva nk'ivyo bigishoboka?
Umwe mu baserukira ishyirahamwe INSS avuga ko bigoye cyane kandi bidakunda ko umuntu bamusansuma atishikiye ubwiwe kugira ngo umukozi wa INSS amwibonere amaso mu yandi. Uwo mutegetsi wo muri INSS yemeza ko ugo rusansuma rufise intumbero yo kugabanya ubusuma bwagiye buraba muri kahise, aho INSS yagiye irariha amahera ku bakukuruke bamaze gusezera isi. Avuga kandi ko bagize akigoro ko kwegera imigwa mikuru y'amakomine kugira igabanirize urugendo aba bakukuruke ntibigwe baraja ahari biro vya INSS.
Rusansuma ruba ku muntu wese asanzwe afata agahembo, nivyo benshi barafise n'amagara ariko ntibatuma baja batumye baze barabafa twazoroheje. Muri ico gihe nyene ca rusansuma turagendera amakomine nka yose y'igihugu, si yose, aho tuzi ko hariho abanywanyi benshi bose turahagendera hanyuma tugashika ku makomine yose tukabasansuma. Ivyo navyo abatabimenye barigora bagashika ku biro bibegereye, haba mu majanse canke ku cicaro gikuru Ijumu.
Abakukuruke kandi ntibashimishwa n'ukuntu ishyirahamwe rya leta Mutuelle de la Fonction Publique mu Gifaransa rijejwe kuvuza abakozi ba leta ndetse n'abakukuruke bakorera leta ribavuza. Uno mukukuruke avuga ko hari gihe barihishwa amahera y'inyongera mu maduka adandaza imiti y'abigenga, kuko mu bubiko bw'imiti bwa Mutuelle iyo miti atayo baba bafise, akabona ko ari ukubarenganya.
Aho riva hajya muri farumasi ya Mutuelle igatoraho imiti, abanywanyi tubona tuhera tugenda kuyitwara muri iyo farumasi avec supplement, ntimuvuka kutuvuna kabiri.
Uwujejwe akarere ko hagati n'ubuseruko mu Burundi mu ishyirahamwe Mutuelle avuga ko iryo shyirahamwe ririho imiti itazimvye bita generique mu Gifaransa nk'uko leta ibihimiriza. Mu gihe umunywanyi wa Mutuelle ashimye kugura imiti zimvye bita specialité mu Gifaransa, ategerezwa guca yirihira ayarengako.
Hariho imiti isanzwe ari generike, iyo ivugwa ko nyene ari generike. Hakaba imiti y'amaspecialité kandi agomba ari amaspecialité ko nyene. Ushaka specialité reka tukurinde iyo kiri ya generike ayarengako specialité uyirihire.
abakukuruke bose barashima inyingo y'umukuru w'igihugu aherutse gufata yuko abatama barenze imyaka 60 bazovuzwa ku buntu, ariko bagasaba umukuru w'igihugu gufasha kugira ngo iyo ngingo ije mu ngiro vuba na bwango. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yatangaje iyo ngingo mu mwaka uheze kwezi kw'indwi, igihe u Burundi bwahimbaza imyaka 58 bwari bumaze bonse ntayo kwikukira, ariko gushika uno munsi ikaba itaraja mu ngiro.
Akaba ino ngaha duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoroma ari kumena Jewe Diane Ninahazwe. Amajwi y'ibiganiro vyabihagarikiwe na Edi Rwema yashizwe hamwe na Fasil Gebehu. Twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muruhanirwa mu byo murimo vyose, naho ubutaha aje Diane turaza kongera mu makuru.